Mantenye kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu gihugu cy'u Burundi abanyepolitike ntibariko bavuga rumwe ku nteguro y'itegeko izogenga amatora mu 2020.
Bishoboka gute yuko mu ntara urutonde rw'abashinga amateka g'umugambwe barusaba 200% kugira ngo ushobore kuronka uruja ko kwinjira mu namashinga amateka, ariko uwigenga bakamusaba 40 muri iyo ntara imwe gusa kwijana.
Uyu ni Denis Banshimi ubusa numuhinga mu vya politike adondagura tumwe mu tunenge yemanga ko turi muri iyo nteguro y'itegeko izogenga amatora mu 2020 mu gihugu cy'u Burundi ari nka hamwe yoramuka yemejwe. Turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradio yanyu. Hagataho ubutegetsi bwa Gabon buvuga yuko igihugu gitunganye nyuma y'aho hari abasirikare bashatse guhirika ubutegetsi. Mazinda yabwiye ku muvugizi wa leta ya Gabon Bertrand Pangu atangaza ku igihugu gitekanye ni nyuma yaho abasirikare bayoboka perezida Ali Bongo bashoboye kuburizamo ihirikwa ry'ubutegetsi bwiwe. Bertrand Pangu yemeza ko abasirikare bane bari bagize uruhara muri uko gushaka gutembagaza ubutegetsi, uwundi bafashwe, uyundi nawe agira gatanu akaba kiriko ararondegwa. Umugwi w'abasirikare muri Gabon wari watangaje ko wakuye ubutegetsi bwa Ali Bongo mu gatondo kuno wa mbere. Ibindi kuri iyo nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Iyindi ndwi y'ibikorwa iratangura kuri uno wa mbere muri Leta Zunze za Amerika, ariko 200,000 by'abakozi ba leta bo bagumijwe mu ngo zabo kuko imirimo ya leta yahagaritswe. Bamwe muri bo muri iyi ndwi barongera gutonda, bamwe muri bo muri ino ndwi barongera ariko gutonda ku kazi ariko batazi ko bazohembwa. Perezida Donald Trump yashikirije kwa Mungu ko atahura ibihe bitoroshe barimwo byo gukora batiteze guhembwa, ariko abasaba kuraba ingene bo kwifata kuko atazemera ko leta yugurura adahawe imiliyaridi zitanu z'amadolari asaba kugira hubakwe urukuta ku rubi Amerika ihana na Mexique. Ibiganiro byahujije kwa Munga abategetsi mu biro vya perezida White House barimo icegera c'umukuru w'igihugu Mike Pence hamwe na bamwe mubafasha mu namashinga amateka. Kwico kirabazo c'urukuta ntaco vyavuyemwo, ariko Trump avuga ko umwumvikano ushobora kuboneka mu misi mike iri imbere. Abakozi ba leta bashwa 180,000 bararungitswe iwabo, abankenegwa cane nabo bariko barakora badahembwa muri no misi y'imirimo ya leta yahagaze. Abapolisi barateye ivyuka vyokera 200,000 vy'abanyagihugu bari mu myiyerekano ku murwa mukuru wa Sudani ejo kwa Mungu, aho bariko barasaba perezida Omar al-Bashir gutanga imihoho n'indwi igira gatatu iyo myiyerekano imaze. Amasinzi y'abari mu myiyerekano bagizwe n'imirwi y'abaganga, abigisha bahuriye ku murwa mukuru Khartoum kugira ngo babandanye bakora iyo myiyerekano yabo. Leta ya Sudani yashikirije ko abantu 19 amaze gupfa hamwe n'abajeje umutekano babiri kuva iyo myiyerekano itangura mu buraruko bushira ubuseruko mu gisagara ca Aktbar ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa 12. Ishami mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu ryo Amnesty International ryemeza ko abishwe muri iyo myiyerekano bagera kuri 37. Abategetsi barugaye amashure bashinga amasaha abanyagihugu bategerezwa kuba bari mu mihana yabo, kandi intara zimwe zimwe zishigwa mu bihe bidasanzwe nk'igihugu kiri mu ntambara kuva iyo myiyerekano itanguye. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 41.41, ku mugora ni kuri metero 19.22. Ahandi mutwumva ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze abanyepolitike mu gihe gucu Burundi ntibariko baravuga rumwe ku ntego y'itegeko ishora kuzogenga amatora mu 2020 uruhande rumwe rusanga amafaranga y'ingwati asabwa muri iyo tegeko nshasha ari umurengera urundi ruhande rukemeza ko ayo amafaranga atari menshi imigambwe iprona na frodebu ntibatumiwe mu nama yategura yagaruka kuri iyo ntego y'itegeko ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka
Umukuru w'umuganga w'adasigana iprona avuga ko ubutumire bw'iyo nama butigeze bubashikira abergashatsi yabwiye ijwi rya Amerika ko ingene abantu batumiwe byo barizo vyatumye abacanke bariya batitaba iyo nama yabereye ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi
ingene batumiye njewe nta kete twabonye ariko kandi hariho bijanye na forum de parti politique ingene basanzwe basigaye batumira abandi kama message bene ivyo vyama message rero hari gihe message tagushikira cyangwa gasanga telefone bayikutwaye cyangwa bayibuze tugavuga yuko ku bibazo bene ivyo biba bikomeye muri kazoza kuko ni bibazo bya binovuga biraba igihugu bene ivyo bibazo bikomeye boraba mu gutumira abakandika makete nkuko vyahora ndetse no gutelefona bagatelefona kuko ni nama ziba zikomeye ziba rimwe gake kandi mu nama nk'iyo umugambwe ipronota habaye murumva ko si byiza ariko twibaza ko ari akantu kaciyemo ariko intererano zacu aho umugambwe wacu badasigana iprono uhagaze tuzoheza tubishikirize tubicishije mu bundi buryo kuko ni integuro tuzoheza duterera aho duhagaze tubishishije mu nyandiko mu rwandiko rwacu
muri sahanya frode buhoho ubutumire bwari ubwo ku munsi wa kane intumwa z'umugambwe zishitse igitega zivuga ko zasanze iyo nama itabaye zigaruka ibujumbura Petero Karaveri na Himana agatangazwa n'ingene iyo nama yahavuye iba ku munsi wa gatanu
twe twarigeze kumva yuko ko hariho code electorale irikirategurwa hanyuma turatumirwa no mu nama yateza kuba ku munsi wa kane tariki 3 niba ntihenze z'uko kwezi igitega kuri hotel Rehoboth cyo gihe twaragiye igitega turitaba iyo nama ariko dusanga nta muntu numwe hari aho hantu bari badutumiriye hari nabandi twahwaniyeho ngo batumiwe ariko dusanga nta nama yabaye ntitwamenyerere igituma amaro turabivamo turata ejo kwa gatanu iyo twuma ngo inama yabaye ni kuvuga rero iyo nama yabaye twebwe nayo twagiyemo kuko nayo twari tuzi twagiyemo badutumiye dusanga iyo nama badutumiyemo nta yabaye urumva rero ntacumvise no bivuga
Ijwi rya Amerika ryabajije kuri telefone uwaramuswa Frodebu nimba bazemera ivyafundikiwe muri iyo nama Nahimana avuga ko azogira ico ashikirije amaze kubona ivyafunditswe
niba bumvikanye ibintu byiza tuzobishima tuzobibona kuko tumenye yuko kandi sanswe tubizi mu bisanzwe yo hageze ibintu mwe n'ibyo integuro yakozwe iraca muri leta hanigaca mu nama nshinga mateka iravuyemwo ibyo tubona nkumbure bidatoma
Bamwe mu banonosi vya politike baratewe amakenga na bimwe mu biri muri iyo ntego y'itegeko rizogenga amatora yimirije muri 2020 muri ivyo harimwo amajwi azosabwa uwigenga kugira atorwe umuhinga mu vya politike bashimiye ubusa asanga uko ari ugukumira
bishoboka gute yuko mu ntara urutonde rw'abashinga amateka g'umugambwe barusaba yuko uwo mugambwe wa waronse 2% kugira ngo ushobore kuronka uruja gwo kwinjira mu nama shinga amateka ariko uwigenga bakamusaba 40 muri iyo ntara imwe gusa ku ijana ivyo biri mu ibwirizwa nshingiro bije rero mu matora uca wumva kari ibintu bidajanye n'intumbero y'amatora ya ntumbero y'amatora navuga ariyo kuzana intwaro ya demokrasi intwaro ya demokrasi nayo ishingiye kukungana imbere y'amategeko ishingiye kuguhiganwa mwese muri cyo bita legalité de condition umwe atanguye kwirukanga agenda gana 40% muri iyo ntara gusa yitorejemwo uwundi nawe naho yo bari byamira aza kuronka 2%
mugihugu chose hoba ni muntumbero yo gushaka gukumira aba nabandi
muri yo nteguro yitegeko rizogenga amatora kandi harimo ko ingwati uzoshaka kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2020 iva ku miliyoni 15 z'amarundi yahora mu itegeko rya kera ikaja ku miliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi iyo nteguro yitegeko rigenga amatora yaraye itunganijwe n'abanyamigambwe bari kumwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu itegerezwa guca mu nama shikiranganje yemejwe ikazoca ijanwa mu nama nshinga mateka na nkinguza amateka kugira izo nzego nazo ziyemeze imbere yo kwishigwa mu ngiro Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanya nkarakenuye iyo nteguro yitegeko rero yatunganije ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye dusozereye tukiri ku makuru avugwa mu Burundi urunani rw'abashingwamanza bakurikiranira hagufi ikibazo cy'u Burundi rutangaza ko muri uno mwaka wa 2019 rwiteze yuko hasohoka imitahi yo guhagarika bamwe mu nzego z'abagize inzego za leta y'u Burundi bakekwa ko ivyaha ndengera butungane mugenzi wacu ikigali Pierre Claver Niyonguru yagiranye ikiganiro kirekire na Maître Armel Niyongere ari muri abo bashingwamanza
Abashinwa manza baburanira baburiye ababo n'ivyabo hame nabahuye namabi n'ivyaha bishobora kuba byarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 barashimaho bagejeje igikogwa mu kiganiro cihariye Maître Armenio Yongere umuhuza bikogwa mu runani rwabo yahageje ujya America avuga ko umwaka w'2018 warayuheze bamaze gushikana amadosiye arenga 1600 y'abantu bakorewa mabi imbere ya Sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI
urero umwaka urangiye w'2018 hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza y'idonido y'igorubanza kuko twashikanye amadosiye arenga 1600 muri sentare muzamakungu mpana vyaha hama aho rero hariyo nayandi yamabi abandanya ko gwatumwa twakira twifuza kurungikira ibiro by'umushikiriza manza wa sentare muzamakungu mpana vyaha uburo bariko bumviriza iyo miryango nabo bahohotewe ubuzima ariko mu bumviriza urumviriza nabandi baza nk'ivyabona nka bakora mu nzego za leta abo barabonya ubwicanyo ruko burakogwa abo babakora mu nzego zitandukanye za leta kugira bishobore gufasha biho muco iyo sentare
ku itariki 25 zo kwezi kw'icumi umwaka w'2017 niyo sentare yatangaza cese ko abacamanza bayo bahaye uruhusha umushikiriza manza mukuru Madame Fatou Bensouda gutangura amatohoza nyezina ku vyaha bishobora kuba byarakozwe kuva mu mwaka w'2015 Maître Armel Niyongere yabwijwe ijya America ku igikogwa kizoca gikurikira uno mwaka ari kurungika imitaye mpuzamakungu yo gufata bamwe mu bakekwa ko ivyaha
umushikiriza manza ahejeje kwerekana neza yuko ivyaha vyakozwe bisanzwe bikurikiranwa niyo sentare mpuzamakungu mpana vyaha araheza agashira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ivyo vyaha akagira nabo ashengeza mu butungane n'icyo gikorwa barimo rero bari matohoza twebwe nk'abashingwa manza turiko turobananya tubaha ibintu vyerekana neza yuko ivyaha vyakozwe tubashira hamwe n'abakorewe ivyaha rero abituye sinari muzamakungu mpana vyaha rero duserukira twebwe hama tukanabereka n'abantu bashobora kubaza mu gutanga umuco kuvyaha vyakozwe aye tukibaza yuko muri uyu mwaka wa 2019 hashobora gukurikiranwa bamwe bamwe bazokwagirwa n'icaha
abo bakekwa ko ivyaha nka byose biri mu madosiye abashingwa manza bashikirije sentare CPI n'inzego za leta muri ivyo vyaha harimo ubwicanyi bw'ikirenga guhohotera gateka kazi na muntu n'ibindi
hariyo bafashwe ku ngupfu cyane cyane abakenyezi n'abigeme hariyo amadosiye y'ihohoterwa rya kiremwa muntu hariyo amadosiye ajyanywe no kunyuruzwa n'ubwicanyi ukabije ivyo byose twabihaye yo sentare kubera tuzi yuko biri mu byo yo sentare ishinzwe gukurikirana abitu yo sentare bose ubu unye bariko baraza gutanga ivyemezo abava ibujumbura abava mu Burundi abava mu bihugu bahungiyemo urabona neza yuko abantu bashaka gukorana gufasha guha umuco umushikiriza manza wasanire muzamakoma na vyaha n'abakora mu nzego za leta n'abari ko bakora mu nzego za leta n'abandi bari mu Burundi baraguma batanga amakuru kandi bakemera yuko bashobora mugihe bakingiwe botanga ibi vyemezo vyerekana yuko ivyo vyaha vyakozwe kandi bakaduma ko nurutoki nabakoze ivyo vyaho.
Kuvita ariki 27 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2017 Uburundi bwarikuye ku mugaragaro muri yo sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI. Ico gihe Emero Rantine Kanyana umushikiranganje w'ubutungane yaciye aboneraho akajyo ko kumenyesha ko hamwe ivyaha biri mu madosiye yashikirijwe CPI byo bavyarakozwe bizohanigwa mu Burundi, gucyo kwayo madosiye yose Burundi bwitwariwemo ari mfagusa.
Bitwaje kuvuga yuko mu Burundi ivyo vyaha bitazohana. Oya, amategeko mpana vyaha y'u Burundi aravuga neza kuko dicaha cihonya bwoko vyaha vyagohomena bunwa n'ibindi vyaha byose iri ya sentare yotegerejwe kuja gukurikirana hamwe igihugu kitabikurikiranye biri mu mategeko. Dutegerezwa kumenya yuko icaha nk'ico gishitse mu gihugu teza bikurikirana. Duhiriwe duhishije nta vyaha cihonya bwoko vyabaye mu Burundi nkuko babivuga, nta vyaha byagohomena bunwa vyabaye ngaha nkuko babisigura, kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajana kuturega cyari kuba byabaye urubanza. None murabona ko tuvuye atarubanza turagira.
Leta y'u Burundi kandi yagiriza iyo sentare kubikoreshwa na bimwe mu bihugu vya Buraya bidacana waka no Burundi. Naho biruko umushikiriza amanza mukuru w'iyo sentare wewe yemeza ko amatohoza ku vyaha vyakozwe imbere y'iyo tariki atakibuza ko abandanya maza bazokwagirwa bagashengezwa ivyaha bibagiriye bagakubitwa intaye mu gahanga. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye hagataho kuva mu mwaka w'2015 Burundi ntangingo n'imwe resolution mu rurimi rw'Igifaransa ya kanama ka ONU kajeje amahoro n'umutekano hamwe n'umwe bwa Afrika burashira mu ngiro. Hari abasanga ko Burundi bwafashe ingendo nk'igihugu cya Israel mu 1970 aho ico gihugu naco nyene carahiye gukurikiza ingingo n'imwe yako kanama ka ONU. Leta yo isigura ko yanse kuzikurikiza kubera zafashwe mu ntumbero yo gucanishamwo abarundi no guhungabanya umutekano. Ibindi na mugenzi wacu Nairobi Eloge Wirikaneza.
Zimwe muri zo ngingo zafashwe n'umugwi umwe bwa Afrika uraba ibibazo by'umutekano n'akanama ka ONU kagejejwe amahoro n'umutekano nizijanye n'irungikwa ry'inteko z'abasirikare n'abapolisi. Hari mu rwego rwitiriwe Maprobu rugizwe n'abasirikare 5000 rwagenywe n'umwe bwa Afrika mu mwaka w'2016. Uwo mwaka nyene u Faransa bwashirikiye icyumviro cy'umwe bwa Buraya muri aho kanama ka ONU hasabwe irungikwa mu Burundi rya polisi 228 ba ONU bacungera ibyerekeye hagati y'akazi na muntu. Kuva icyo gihe nyene gushika ubu Leta y'u Burundi anse gukorana n'imiguya abahinga ba ONU batohoza gato y'akazi na muntu yongayirahira gushira mu ngiro ibyo yasabwe n'umwe bwa Buraya byo kuganira n'abatavuga rumwe nayo yita abanse b'igihugu gushika uwo muryango yifatira ibihano by'ubutunzi. Izo ngingo zose zatanguye gufatwa nyuma yaho president Nkunziza yamamarije ikindi kiringo cyateye imari akagitsinda batavuga rumwe nawe bisokoye mu matora mu kwezi kw'indwi mu 2015. Mbega none ni kuko Burundi bwanse kumvira iyo miryango busanzwe buserukiwemo. Inyishu tuyihabwa na Gaston Sindimwo icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu ni mu biganiro cyihariye yahaye ibiro by'ijwi rya Amerika by'i Nairobi.
Ingingo zafashwe muri imyaka itatu irangiye ku Burundi zirasumba ingingo Burundi bwafatiwe amarizosi yafatiwe Burundi mu myaka 50 iheze. Izo ngingo z'agasakisaki zagiye zirafatwa nizizanye zari zifise abazitegeka kuko bari bafise icyo bagamije guhungabanya canke gutuma Abarundi babashira mu rugogwe rw'ivyo bonyene bifuza. Yanzuri kirasha ibyo byose turabizi kandi byatumye mbere n'andi makungu adushimira.
Mugabo si bose bashimye harimo n'abarundi nka Pacifique n'inahazwe arongoye ishyira hamwe Fokodere hani hagati y'akazi na muntu ubuyahunze igihugu.
Bikaba biteye isoni kandi bitangaje ingene igihugu kiri muri urwo rwego cyanka ishyirwa mu ngiro z'ingingo zose zifatwa n'urwo rwego nk'ibyo kugara ibiro nyene bya ONU biravya hagati y'akazi na muntu mu Burundi kwanka gukorana n'imigwi ya ONU tohoza kuvyamabi ariko arakogwa mu Burundi kwikura mu masezerano ashyiraho sentare mpana vyaha mpuzamakungu n'ibindi. Butsako Burundi kandi buri mu gisata kiraba amahoro n'umutekano cy'ubumwe bwa Afrika, ariko naho nyene nokwibutsa ko Burundi mwubganze gusinya amasezerano atuma inderetsi z'ubumwe bwa Afrika ziri mu Burundi zishobora gukora zigakurikirana ibyo gatya kazi na muntu. Nokwibutsa kandi ko Burundi buri nko mujyango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko, ariko naho nyene nyene bwigenza ko kuntu busiba amanama bwanka gukurikirana nk'ibi by'ibiganiro yabiriko bitegurwa n'uwo mujyango ingende bwanka kwemera ko ofisi kiba ubukabita ku bindi bihugu mu Rwanda ni nyifato z'akataraboneka ziteye isoni kuvuga yuko ari ubugabo ubwo bugabo sinzi kubwa umetse.
Uko umeze kose bamwe mbere harimo n'icegera cha mbere cha president Nkurunziza basanga Burundi bwahindutse nka Israel mu myaka ya 70 aho yanze gukurikiza ingingo nimwe y'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano.
Twebwe n'icyo cyo cyose dufitiye ibintu bisa byinshi naco gituma ingingo bafashe atarizo ntuzozemera mugabo ingingo z'ukuri tuzishigikira. Iyo ni umugambi niyo ntumbero ya leta kandi twetwa twuguruye kugira ngo abarundi bose canke abandi bose bakeneye ko dukorana mu nzira y'ubumwe atari mu nzira yo kuducanisha mwo imigwi tubiteguye kugira ngo dukorane na bose.
Ariko urongo wa ifakode siko abibona
ibyo bintu byose bivugwa bijyanye n'ineza y'abarundi ntibijyanye n'ibintu byokoregwa ibindi bihugu aho bitandukaniye n'ibyo byari ko biravuga kuri Israel kuko Israel ntaba yivuga yuko iriko yica abana bayo muri Israel. Israel yabibyanye n'injyane ifitaniye n'ibindi bihugu ariko ku Burundi ni ingingo zijanye n'abana b'u Burundi bariko barahohoterwa ariko ubwo Burundi bwo nyene bukanka kwizongengo zije mu ngiro kugira ngo zikize abana b'u Burundi.
Abo bana b'u Burundi sindi mwasanga atana rimwe bari bwigera bavyaza umusaruro bwigenge bwabo nkuko biri ubu.
Muguru nk'intaye kwihukira ivyakurikiranye na macakubiri n'igandagurwa ry'incungu zaharaniye akati ya ku Burundi. Abo rero batufukamye munda bari bafise yuko bashaka kudufuka mu munda n'umvyerekeye ubutunzi butare agataka n'umunsi abarundi turitunganiza ivyacu mbere tugashyiraho amategeko agenga ivy'ubutare n'agataka. Kunumbero twebwe twa twafashe turi mu nzira y'ukugira ngo twikukire koko.
Amashirahamwe mpuzamakungu atari makara amaze kwerekana amakenga afise ku kibazo cy'u Burundi. Aganira n'ijwi rya Amerika kuri telefone umushakashatsi muri Amnesty International ajejwe ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda Hashe Nikosone yagize ati birabaje cyane kumva ko leta y'u Burundi yasabye ibiro by'igisata cyawo nikigejwe ataya kazi na muntu gukura meza inyuma yahirahiriye gukorana n'umugwi w'amatohoza ku byaha byo byarakozwe muri ico gihugu n'ukwanka gusinya amasezerano y'umwumvikano n'indorerezi z'umwe bwa Afrika. Arangiza asigura ko ubutegetsi kubagerageza kwiyugarira ko kugira ngo imigwi yigenga ntigira amatohoza kuvyerekeye gato ya kazi na muntu mu gihugu. Eroje uri ka neza Nairobi rujya America.
Banwanye bakunze bijwi rya America mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 17,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640 9,470 1,070 13,630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijugi Amerika, Washington DC, mukirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro ni wanyu mu ntara, bunaho dutandukira avugwa mu makambi, amunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda, iri mu territoire ya Fizi, zisaba ishami rya ONU ribitaho RCR, kwita ku buvuzi, uburezi ndetse n'uburaro bwabo muri uno mwaka wa 2019 gusoma uko babikoze muri 2018, babibwiye mugenzi wacu muri Congo, Vedaste Ngabo, deka tubatega amatwi.
Abana bacu ntabwo bariko bariga neza kuburyo bw'uko badahabwa bisabwa n'amategeko. Turumva ko bapokeje abanyeshuri amakaya ya maniforme ngabo nk'uyu mwaka niba ku kigo hajya hapakura amashuri atanu hari amashuri 14 angahe yarasigaye. Turamenya ko hariho abiga bazwi hariho n'amiga batazwi. Ibyo ni ibintu dutera amakenga muri no nkambi ya Rusenda. Dusaba ko bogira icyo bakora bakamenya ko umwana wese ni nk'uwundi kandi buri mwana akamuhereza ihaki yiwe umunyeshuri akiga bisabwa n'amategeko. Mugabo bitabandanije uko n'ubundi abana n'abagira atangura umwaka n'ubundi batiga kuko nta kintu dufite kizadufasha kugira ngo tubagurire bijya bataronse. Niba umwana w'umwa mbere yararonse ikaye w'umwa gatanu akaba atararonka ikaye mbega w'umwa gatanu ariko ariga cyangwa ariko ariga w'umwa mbere. Ibyo bintu dusa ko hashize iyo hindura bijya biheze mu mwaka uheze bigaherana n'uwo mwaka mugabo mwaka dutanguye bakadutanguza neza natwe tukanezerwa nk'abandi.
ubuvuzi n'ukuri nabwo nyene iyo haje abakuru bakubwira nta muti n'umuvuzi ariko umunyagihugu agiye kwivuza kakaba kamaramaza akakubwira bakaca bakubwira ngo hasere ngo binizo yaduhaye ariko iyo haje abakuru bavuga ngo nta muti n'umuvuzi ugaca utangazwa rero ningene baguhererekana bakaguhererekana ukayoberwa kuri munzi ifisi igikukurikirana ukayoberwa nuko uri munzi idasa n'izindi munzi mwisi ukabura ikigira kandi ugacusanga nibitaro vyacu nibitoyi cyane dufise akavuriro gatoyi ngirango katokwakira nabantu amajana abiri ariko abantu 30,000 birenga iyo bivurizwa kuri poste de sante urinda gusaba uko bakunguruza kugira uje kuvugwa ni ngorane kandi yo bakungururiza ni kubirometero n'ibirometero umuntu ashobora gushikayo yanafuye nico bari gukora bagatabara akirika kitagikunze ikigira kandi hariyo n'abarungikwa bakandikirwa ibitaro abaturungitseko ugasanga biravuze ati iyi ngwara iratunaniye hanyuma bakaca bavuga bati najibukavu ama transfere y'ukujibukavu avundira mu kabati kabaganga nukuri ugasanga umuntu yararungitswe kuvugwa ameza gahera ayanda bakarindira gusa akaruhira gucikana batamutwaye ayo makani menshi yabayinga
ndegereje gukwiza imyaka 4 ariko ibintu n'ukuri tuguma twumva ku ma radio tukavyumva nk'amasuruga dufatanyije hamwe hadra yatugiye ko December izo biheranye na autonomisation ariko ivyo byose twabyose mu majyamo ico dusaba turasaba hasere yo nyine ubwayo yifatira ikibazo mu minwe nimba ariyo mita yo nyine yishikanire ku banyagihugu aho kwishira indi shira hamwe rimwe rivuga ibintu mu majambo gusa tutabibona mu bikogwa ishe muri kaja guhembwa oro narwe muze taki ndakumwe twaronse no kwiturasavye hasere haguruke ko yatwakiye nyene yifatira ikibazo mu minwe
kubijanye n'amazu nayo murabona kuva dushitse ngaha ihemba bahaya abantu niryo bagifise mugaragaje kugenda genda murabona yuko amahema yatabagurikiye ku bantu bamwe bagaragaje no gushira ko ivyatsi mugabe ivyatsi bitayifise ihema ibikogosha biguma bibakorokera ko umuyaga ugumuza ukabigurura urabona yuko uburyo bwo kubaho kw'abantu mu buryo bw'amazu atari bunini kandi nigitigira ababyeyi bamwe bagumiye bavyara muri kakazu k'imetero zitatu kuri zitandatu ugasanga gakoraniyemo umuryango utari muto ubuzima bw'abantu bushishikara kwangirika ngaha mu nkambi
nuko rero bari impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo amajwi yatorokanije na mugenzi wacu Vedaste Ngabo no kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze nshuti bakunzi kugitega yomi yakoze Macbile ya Bero yegeranije amajwi hamwe na Engineer National yadufashije mu hinga bw'ivyuma na Lidiane Nahazwe ku izina ry'abagenzi banje ndayifurize kubandanya mururanirwa tunabatumira mu biganiro bindi biri imbere muri vyo harimo muri isanga saa 10 na 2 amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari saa 1:30 naho amakuru agezeho muri Afrika ariko no kwisi turaza kwibanda mu yandi mwakoze rero kutwumviriza tubasigiye kano karirimbo k'umukunzi w'Ijwi rya Amerika Jean Marie akarimbo kitwa Radio Ijwi rya Amerika yakaririmbye avuga iciyo radio ya mumariye n'icabona ya Marie ikibano ciwe
Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi ry'Amerika radio ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi ry'Amerika yabayi isubizo cyacu mugutera igihugu cy'u Burundi yabayi isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabayi isubizo cyacu
ifisa bakozi bakarorero batanga makuru.